Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 11 n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Njitse namwe bagenzi muduteze amatwi mwaramutse neza. Muri kumwe na Oriane Tanishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu munsi ni kwa Mungu. Dutangura ibiganiro by'uyu munsi ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Oriane, ndagushimiye nshuti mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika, ndabashuhuje cyane, mwaramutse neza. Ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Duhere muri Zimbabwe. Ishyaka riri ku butegetsi za NUPF ryaraye rirangije inama nkuru yaryo. Kongere y'igihugu yamaze iminsi ine yari ikoranije abantu 12,000 bari bahagarariye uturere twose. Robert Mugabe, ufite imyaka hafi 91 y'amavuko, yongeye guterurwa kuyobora ishyaka indi myaka itanu ndetse no kuzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ataha mu 2018. Umugore we Grace Mugabe yatorewe kuyobora urugaga rw'abagore, ni urwego rukomeye cyane muri ZANU-PF. Grace Mugabe w'imyaka 49 y'amavuko yahise yinjira no mu rwego rukuru rwa mbere rw'ishyaka ari ryo Biro Politique. Abantu bazi gusesengura basanga bishobora kuba ari uburyo bwo kumutegura buhoro buhoro kuzasimbura umugabo we. Robert Mugabe ategeka Zimbabwe kuva mu 1980. Muri Somalia, Inteko Ishinga Amategeko yaraye ikuye icyizere kuri Minisitiri w'Intebe Abdiweli Sheikh Ahmed. Icyo gikorwa ni indunduro y'amakimbirane Minisitiri w'Intebe amaze amezi afitanye na Perezida Hassan Sheikh Mohamud mu miyoborere y'igihugu. Abdiweli Sheikh Ahmed abaye Minisitiri w'Intebe wa kabiri wirukanwe n'Inteko Ishinga Amategeko muri Somalia mu gihe kitarenze umwaka. Perezida Mohamud afite iminsi 30 ngo abe yashyizeho undi muyobozi wa guverinoma. Muri Yemen, abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba Yemen baraye bagerageje kubohoza ingwate zari mu maboko ya Al-Qaeda. Umunyamakuru w'Umunyamerika witwa Luke Somers w'imyaka 33 y'amavuko n'Umunyafurika y'Epfo w'umwarimu witwa Pierre Corky w'imyaka 57 y'amavuko, Al-Qaeda yabonye igitero kije ihita ihotora izo mbohe ebyiri, nk'uko Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Chuck Hagel yabisobanuye. Yongeyeho ko abaterabwoba benshi bishwe. Luke Somers na Pierre Corky bari bamaze umwaka urenga ari ingwate za Al-Qaeda mu ntara ya Shabga mu majyepfo ya Yemen. Abatabazi batwaye imirambo yabo bayijyana ku bwato bwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu nyanja ku nkengero za Yemen. Naho muri Pakistan, ingabo z'igihugu ziratangaza ko zaraye zivuganye umwe mu bayobozi bo hejuru ba Al-Qaeda witwa Adnan Shukri Juma hamwe n'abantu babiri mu bamurindaga. Uwo mugabo yari kandi ku rutonde rw'abaterabwoba bo mu rwego rwo hejuru rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamukekagaho ko yigeze gutegura igitero cy'iterabwoba cya kabutindi cyagombaga kuba mu mujyi wa New York mu 2009. Igihembo cy'amadolari miliyoni 5 cyari cyarateganijwe ku muntu wese wari gutuma Adnan Shukri Juma atabwa muri yombi. Uwo Shukri Juma yari afite imyaka 39 y'amavuko, akomoka muri Arabia Saudite, yari umuhuzabikorwa bya gisirikari muri Al-Qaeda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage benshi ibihumbi n'ibihumbi batangiye ijoro rya kane ryo kwamagana urugomo rw'abapolisi ku baturage b'inzirakarengane. Kuva ku wa gatatu, imyigaragambyo iba mu mijyi myinshi. Ndabashimiye, mugire icyumweru cyiza.
Turamushimiye cyane mugenzi wacu dushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni umwanya tubashikiriza ikiganiro cy'urwaruka cyerekeye ubutunzi aricyo Tujahe. Kiza gushika saa 12. Ikiganiro Tujahe gitegurwa kandi kigashikirizwa n'urwaruka rwo mu Burundi.
Mugenzi wacu arakoze kutugezaho ayo makuru mu magambo make. Muracyateza amatwi Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngiki cya kiganiro Tujahe.
Ujahe.
We ujahe. Mbega nyine Tujahe.
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteze imbere tujahe ugishikirizwa n'ishuri rya Amerika
ndabaramukije gwaruka namwe mwese mukunda ibiganiro by'ishuri rya Amerika ukurimbura ni igikorwa kidusaba gushira habona ukubona no kubika uburyo bw'ibiharuro inkuru zituma twiha ishusho urugero n'iterambere ry'ibikorwa byacu mu gisata cy'ubudandaji uwo mwuga urangurwa n'ababigenewe abo nabo bafashwa n'abahinga mu byo guharura canke bakikora ku vyuma byitwa ordinateur tutinone akamaro ko kurimbura ibidandazwa byacu nakahe ukurimbura turamenya ingene urudandazwa rwacu ruriko ruragenda uguhinyuza ibituma dufata ingingo zimwe zimwe zijanye n'urudandazwa rwacu ukumenya kumusi kumusi amafaranga dufise mu bubiko byongeye ikiguzi c'ivyo dutunze n'ingene vyagiye biratera imbere kiraja ahabona tutibagiye akarusho byatanze kuwo dusangiye umutahe naho bituma tumenya inkuru tubashikiriza zijanye n'urudandazwa Nisiguro z'ingingo twifuza gufatira hamwe. Ukumenya neza ivy'amakori n'ingaruka ku rudandazwa rwacu bica kuko tuba twarimbuye bihagije urudandazwa rwacu. Hari amatagisi, imishahara y'abakozi, cyangwa umwuga dukora, ayo ku nyungu turonka, amatagisi ntabanduka n'ayandi. Turamenya kandi ububasha ishira hamwe ryacu urifise bwo kugwiza umwimbu tugereranije nayo dukora bimwe. Ukurimbura ibisohoka n'ivyinjira. Urudandaza rwacu nico catuzindukanye uno musi mu kiganiro cacu tujahe kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mwese mu kwinjira mu kiganiro nyezina Tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati vyotungura iki kwa maturimbura kugihe urudandazwa rwacu ngizi nyishuba muha
iyo umuntu agiye araraba ibintu hakirikare bituma hari ibitononekara kabibona hakirikare ari vyo ashora kungura akabigira ari vyo abona vyamaze kutamera neza akabihindura hakirikare
irungura kugira ngo ubone yuko akazi kariko karagenda neza kuko ubonye udandaza ari guhomba woca ubona kuteza kugara kuko niwe korera guhomba
duharurira ku nguvuzi wacu tukabona yuko dushobora gutera imbere tugateza imbere n'abandi
ibiharuro biguha kumenya aho uri ugeranije na kahise hama ukamenya niri kuraja urugero ushobora gukoresha kuteza kongereza inguvu cyakuzigabanya ukamenya ko wunguka canke uhomba
bituma umunyege ugadahomba kandi bigatuma atari hamakora renze
uramenya ibyinjiye ukamenya ibisohotse ibyo wagiye urakuramwo tuvuge nk'akaroro nk'itelefone wakoresha icyo giro nk'ibyo bidandazwa ukamenya ari nk'igitoro wakoresheje hageze kurangura ukamenya ko byaheze kubera waharuye ibyinjiye n'ibyimaze gusohoka
Abagwiza tunga bamwe bamwe barirangurira igikorwa cyo kurimbura ivyabo canke bagaha akazi umukozi ariko kazi ajejwe mu mirimo ya misi yose yishira hamwe ariko rero abahinga bina bafise uburambe ngo bijaye no kurimbura ibidandazwa babona ivyiza ari kurondera umurimbuzi yigenga kandi ataco afana n'urudandazwa rwacu ivyo vyotuma umwanya vyahora bidutwara mu kuvyikorera tukawushira mu bindi bikorwa bizana inyungu ugushinga ko kazi umurimbuzi yigenga kandi kugabanya umushahara twohemvye uwo mwishira hamwe ku kwezi kuko uyo wundi aza gukora ari uko tubikeneye gusa amatohoza twakoze kandi yemeza ko ukurimbuza umukozi yigenga bigabanya ku rugero runini ubunyonyezi mwishirahamwe bikanatesha abafise icyumviro nk'ico kugira ngo twumve neza akamaro ko kurimbura ibisohoka n'ivyinjira mu rudandazwa rwacu tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiranye n'abadandaza batandukanye Diane ijambo ni gwawe
urakoze ala Eve kurimbura urudandazwa ni gikogwa abadandaza badasiga inyuma mu kazi kabo bamwe mu bo twagendeye mu gisagara cha Bujumbura batubwira ko bavyikorera ku giti cyabo imvo nuko bibaza ko arakazi bishoboreye ubwabo ku bwa Janete Mugisha iyindi nuko ukwikora kuba binonosoye bisaba uburyo bw'umurengera nkuko uyo mudandaza w'impunzu muri galerie Mbaza avyemeza abagwiza tunga batari bake bariha ikiranga misi cyaho bategekanya urutonde rw'ibisohoka n'ivyinjira harabihu kwezi kumwe indwi canke bakabikora ku munsi nkuko inkuru zitandukanye zibitumenyesha igikorwa cyo kurimbura ibisohoka n'ivyinjira gishobora kuremera nye n'urudandazwa naho yarasanzwe abifitiye ubumenyi siho yake ndayishimiye amenyesha ko mu myaka 10 amaze atwara ishyirahamwe Retraco yikora ku murimbuzi yabinonosoye tumenyeshe ko ishyirahamwe rijejwe amakori Aubert risaba ko ukurimbura ibisohoka n'ivyinjira vyoba vyakozwe uko amezi atatu atashe ariko rero ico ni kibuza ko ababifitiye ubumenyi bivuye ku burambe bavyikorera Elizabeth Nkenga Burundi atwara ishyirahamwe Maison Fareche rihingura isato atubwira ingene avyifatamo
kubera jewe nsanzwe mfise akanosyo gatoyi ka kontabilite ndavyiharurira kuko umukozi wosanga nsavye na menshi atayonoro turabirimbura tukamenya nk'amafaranga ashobye kwinjira cyane cyane mu kwezi ayo wahembye abakozi ayo waguze ibikoresho nayo ubona nyene yasigaye kugira ushobore kuriha n'inzu y'abandi n'utwo dushobora kunguka dukeya nyene turumurenge
abahinga mu byo kurimbura urudandazwa baduhanura ko ryoba ku munsi uko niko konsorate bakareke umukozi yigenga mu bijanye no guharura ubutunzi n'amakore abibona ukudaharura neza ibidandazwa bisohoka n'igiciro cavyo ni ntandaro y'ukutabona uruhombo co kimwe n'inyungu Janette Mugisha atubwira ko bimushikira akandika bike mu gitabo c'ivyo adandaza agereranije n'ivyo yinjiza inkurikizi no gutumutwe kuko atama yabonye y'agahombo kazananye amatohoza twakoze atwereka ko abatari bake mu badandaza bato bato batarimbura neza ikiguzi c'ivyo bakoresha kugira ngo urudandazwa rwabo rushoboke aha twovuga nk'ugushira ku rutonde igitoro gikoreshwa mu kuyunguruza n'amafaranga umuntu akota ahadandariza ugusamara gutuma turenza ayo twunguka iyo tugura ibifasha mu rudandazwa canke mu gihe turangura navyo nyene biratosekaza ibiharuro mu gihe turimbura ukudakorera ku mugaragaro kw'abadandaza gutuma abaguzi batama baronse impapuro zemeza igiciro c'ivyo baguze iyi kaba intambamyi y'ukudashobora kurimbura neza ibisohoka n'ivyinjira ku badandaza Seri yake ndayishimiye nyene ishyirahamwe Retraco arabitubwira
ari bidafise impapuro zimwe ugira uti nozerekana mu gihe turiko turaharuhura aho no kuha karorero nko kugura ibikoresho twubakisha nk'umucanga nk'icangara wimwe twita gravier nk'amabuye nk'ibiti n'ikintu ugura ibe nimwe imwe kugeza aho uzoheza ugasanga bitwaye amahera menshi cyane menshi rwose ariko nturonke izo mpapuro ugasanga rero niyo wayakuye ahandi ntiwibuka kugira uti ndayasubirize
kurimbura urudandazwa bituma umudandaza amenye inge n'ishyirahamwe ryiwe ritera imbere vyongeye bifise akunguko ku butunzi bw'igihugu kuko abadandaza bataba bagikoreye mu rufuri ikindi bifasha umudandaza kutari hikori ry'umurengera nkuko konsorate bakareke umuhinga yigenga mu byo guharura ubutunzi n'amakori abitubwira abadandaza ubwabo bemeza ko ukurimbura ku munsi ivyinjira n'ibisohoka bibafasha ukwama bashize ku murongo uburyo bubereye bwo gukora Jean-Baptiste Kadende ni nyene imangazini Mini Alimentation de la Promesse didandaza inyama mu gisagara cha Bujumbura
bituma tumenya ivyo turangura ivyo dusohora hanyuma bigatuma umuntu amenya ko bihomba canke byunguka bigatuma umuntu amenya ingene ashinga ibiciro bigatuma tunamenya yuko aho turangurira kumbure tuzimbwa bikenewe tugaca kurondera aho bizimbutse kurusha ibifite ingaruka nziza cyane.
Tumenyeshe ko amashirahamwe atari make atanga inyigisho benizo. Akarorero ni BBN, Kifor na OJI. Vyongeye ibankisi yose irafata mu mugongo amashirahamwe benayo kugira ngo abatari bake bashobore kuzironka. Inkuru dukura muri iyo banki nyene zitumenyesha ko abadandaza bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abikorera ibyabo ryo mu Burundi CFCB baronka akarusho mu kuriha izo nyigisho ku giciro gito. Guha akazi abaharuzi bigenga kandi babizi ni inzira yo kungura ubumenyi mu bijyanye n'ingene boteza imbere urudandazwa rwabo. Konsolate Bakareke n'umuhinga mu bijanye no kurimbura urudandazwa.
Turabigisha ingene ibintu vyabo bobifata neza uko bateza kubika impapuro bakoresheje ari nka essence baguze bateza gusaba facture ari nk'imodoka bakoresheje canke nk'inzu bariha ijanye n'urudandazwa rwabo bateza kwegeranya impapuro zerekana ikintu cose baguze. Birabafasha cane igihe bariko bakoresha umuntu azi amategeko azi vyose ingene bigenda.
Tumenyeshe ko ukurimbuza ibidandazwa vyacu byo dusaba amafaranga agera ku 200,000 vy'amarundi ku kwezi mu gihe umutahe utarenze 1,000,000 z'amarundi nkuko ibiciro ku masoko y'abahinga bavyo babitubwira.
Urakoze Diane Ndonse kuri iryo tohoza n'ivyumviro bitandukanye udushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kavuga kati sogokuru yajya abiza kuya nta kubeshwaho n'ibidaciye mu nzira nziza.
Sogokuru yajya abiza kuya akuya gukora amaraso kikazira nyakugira umusoro umuseka kamuserinze ufise amaguru amaboko ukomeye ubunebwe ubunebwe burica mama ubunebwe nyakugira inkumi ngungu barara mu masuma situra bamaze kwinjira bakica bakiba bakica urasiko kizira kwica sogokuru yajya abiza kuya
akuya
gukora amaraso kikazira urasiko kizira kwica sogokuru yajya abiza kuya.
Ganiro mwumva ni tujahe cijwi rya Amerika. Abadandaza batari bake barahomba bivuye kutagishobora kurimbura urudandazwa rwabo. Ibintu birunyuka iyo ivy'ubutunzi bitagenda neza kuko igitigiri c'amashirahamwe atemba kiba kinini. Ibintu bigenda uko mu gihe n'urudandazwa ruyasubiriye ruca ruhomba nago nyene ataho rurigeza. Icyo abadandaza bomenya nuko imikorere yacu ari nayo ituma twunguka canke duhomba. Ni ngombwa kumenya icyo turondera mu rudandazwa rwacu ukaba nkako zo tworohera kuronka abatugurira kuko tuba tuzi abo turondera baribo. Birakeneye ko dukura icigwa ngaruka z'uruhombo rwacu kugira ngo dushike ku byo twiyemeje no kuronka inguvu zituma tutadebukirwa mu rudandazwa rwacu. Kugira ngo twumve neza akamaro kuko amaturimbura ku gihe urudandazwa rwacu, tega amatwi ikiganiro twagiriraniye n'umukuru w'urwego rw'abakora umwuga wo kurimbura ubutunzi bw'amashyirahamwe mu Burundi OPC Frederic Gahungu aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Bifise akamaro bwa mbere ku mudandaza wenyene akeneye kwitunga ry'uko ritangura riguma ritera imbere atezo kubiharura.
Umudandaza wese ku nzego zose bose barakeneye gukora icyo giharura.
Hari uwo biharurira mu mutwe, hakaba urinda kuvyandika gifise urudandazwa ruto urashobora kubiharura mu mutwe uko rutera imbere niko utangura kwandika uko rutera imbere niko rondera umuhinga mutoya uko utera imbere gose niko kenera umuhinga nawe nyene ashobora kuguharurira kuva ku rugero ufiseko
none umuntu akenera umuhinga abimuharurira ageze nko ku rudandazwa bwo barugeze nko ku ntambwe imeze gute
ubwa mbere akenera uwashobora kuriha ni nka kujya umuntu adandaza atangura atamodoka afise akadandaza zavyikoreye mu nyuma akagura ikinga avuye ku ikinga akagura imoto
umuntu kugira arimbure urudandazwa rwiwe akwiye kubikora mu gihe kingana gute nk'umukiringo iki
isaha iyo ariyo yose naho uhera uti mu gitondo no ku mugoroba mbe ku munsi ntungutsa ngahe bigira urashobora kubiharura no ku isaha urashobora kuvuga uti mbe mu isaha ntungutsa ngahe mugabo kubera ivyo umuntu atozera biharura ku munota ku isaha hari ibihe abakontable n'igihugu bashinze kugira umuntu ahagarike arambe ayamutse kunguka ico gihe nikihe iyo uri kurakoresha amahera y'abandi bankira gukeneye ko amahera kugira ngo uyirihe ico gihe yabagira ku kwezi kwamezi atatu ahetse kwamezi atandatu mugabo ikintu cyoco n'imiburi buri tegeza kubigira rimwe mu mwaka
warimbuye ugo rudandazwa rwiwe biramufasha ko ashobora nko gusubira guhaguruka
siniyo wahombye gusa niyo uri kuradandaza urashobora kumenya uti mbe ko ndandaza ibintu byinshi icunguka cyane ni ikihe ico gihe rimaze kumenya icunguka gose nico ushiramo umwete ugacumeye uti niki kiriko kirahomba mugahari gihe gihomba mu minsi iza kizuhava gitera imbere ivyo byose ubimenya iki uri kuraharura
jambo umutumire Pierre Claver ndumwami ndabaramukije
ndabaramukije nanje
ukurimbura kugihe mwebwe mubona hari ico vyungura abikorera ivyabo
ibintu vyo kurimbura mu rudandazwa bya bita kontabilite mu gifaransa bifise akamaro kenshi ubwa mbere hoho iyo wewe nyene uriko uradandaza ni ngombwa umenye ko ukora uhomba canke ukora uwunguka harya leta igusaba amakori ahanini ifatira ku nyungu waronse naho nyene irazi karaba ibyo wasohoye ibyo winjije ikabona inyungu waronse igafatira kuri iyo nyungu akaba ariyo icako ikore abarundi muranumva abenshi bakubwira ngo ngiyuzanye ibiharuro mu mafaranga ngo cankunga
nivyo bamaze kugendeza canke bijanye n'ibiharuro byo mwishure
ahanini bavuga bati ah ugiye gusanga ibiharuro birebire ugaga umurindiriye ntutangure usanga atacuronse mugatugarutse rero kuri kontabilite byukuri n'ukuri n'umugenzo mwiza
umudandaza adashoboye kwiharurira urudandazwa rwiwe mwo muhanurike
nuhanura umuntu atavyize ko yorondera wabyize ashobora kumuhemba ku munsi abikora kamuhemba ku kwezi navyo nyene byo bavyiza mu gihe uburyo bubonetse mugabo mu gihe utabonetse ugashaka kuyikora ku mukontable aza rimwe rimwe akabigufashamwo kandi singombwa umuhembe ku kwezi mu iki gihe rero umuhembera umwanya yagukoreye
hano mu Burundi benshi barakorera ku giharuro canke biri mu bituma urudandazwa rwabo rudatera imbere
abadandaza hano mu Burundi kanafise amahinguriro akenshi yibuka kugira kontabilite aruko ayitegetswe na leta canke aruko banki agiye gusabamwo ideni imusavye amaraporo imusavye nyinakora aho niho rero kenshi bavyibuka ico n'ukuri n'ikibazo barakwiye gutangura mbere ko ibararigwa
mate gato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kati sogokuru yarabiza kuya nakurondera kubeshwaho nibidaciye mu nzira nziza
sogokuru yajyamiza kuya akuya gukora maraso kikasira urazi ko kizira kwica
icyaba mawica
sogokuru yajyamiza kuya
akuya
seka ukamuzerinze ufisa magura maboku komeye ubunebwe ubunebwe buricha
Dusubire duhi jambo umuhinga Pie Claver Ndunani ukurimbura kubakuri mu byo umuntu yoshira mu nteguro y'umugambi wiwe w'urudandazwa.
Ego mbere gutangura na mvuga nti banza witegure ubanze wandike uharure urimbure utaranatangura kabone uti izo nzosohora iyo nzokwinjiza bingana kunuku ariko rero simvuze ngo umuntu wese ateyiga kontabilite oya mugabo amenye nibiburiburi gusoma ivyo mukontable amuhaye ni nkuko amagara y'abantu umenye uti ndakeneye kwikingira ndakeneye gufata umusegetera imbere yuko malaria intera ukuri nta kuntu uja mu rudandazwa utabaje kwiyumvira ico kintu nyamukuru ibindi byose kumenya ngene uzana abakozi kumenya ngene uhingura ego birakenewe mugabo utazi kuko ruhomba canke wunguka umva wokora gute
abadandaza bato bato bavuga ko bibasaba amafaranga y'umurengera mu guharuza urudandaza rwabo kuba binonosoye leta irashobora gushiramwo uruhara rw'ingene vyogenda
nivyo leta irafise uruhara runini cyane mu bintu bya kontabilite bwa mbere hoho leta nitekanya inyigisho zikenewe kuri abo bantu b'abakontable hanyuma leta niyo yonyine yemeze ati aba bantu barafise ubumenyi bukwiye bwo gukora ico gikogwa kandi kabemeza kugira ngo ntihitemwo ivyaduka bivuga ngo nagende mu kontable kandi atafitiye ubumenyi bukwiye mugabo leta ntiyovuga ngo igiciro caba a kizogenda uku u igiciro cibi bigenda uku n'ibyo abantu biyumvikanira bo nyene ariko ikosa rikunda kuba twebwe nyene tutazi guharura tuti ndamukeneye umunsi umwe ndamukeneye iminsi ibiri ndutwira ntutumuhembe amayinga abiri kandi akoze umunsi umwe turagushimiye natwe
turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cuno munsi ariko ya mpamba ntitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
kintu kidufasha gutera imbere ubuzima bwacu no kubanza kumenyana n'abantu kuganira ndabaganirira nkababwira ibyo nkora nkababwira aho nkorera nkababwira ko nkora ibintu byiza bishobotse bakashika tukaganira nkabibereka keshi birabanezera bakumva nabo nyene bontera intege
mpamba niyo duciye dusozerera ko kino kiganiro tujahe shimire mwebwe mwese ku vyumviro mwashikirije ntibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura mu vyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 934 57 canke 79 988 713. Bagenzi banje Diane Ndonse yatororokanije aya majwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaragihagarariye ndabashimiye. Alain Yves Irankunda mwari kumwe kuri mikro ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Hari umwizero.
Ego cyane. Ni mu kiganiro tujahe mwe ko mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije icyo kiganiro tujahe mukanya gato saa 12 turabashikiriza ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri wa mungu saa 12 kaze mwese
dusangire ijambo dusangire ijambo Ijwi ry'Amerika risamira nyari Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese duteramanye uyu munsi tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane gose ikibazo cy'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri n'ukuri kuriyanira umurwi watowe mu bantu barenga amajana indwi ukaba 33 muri bo bakaba barashitse imbere y'inama shingamateka ari nayo yashoboye gukuramwo abantu 11 uyu murwi n'umurwi rero wari uhambaye cyane gose kuko n'umurwi wari wasabwe nibi namasezerano yavuye yarusha aho araheze imyaka irenga 12 hanyuma rero abarundi benshi bakavuga ko kubona uyu murwi wabonetse ari ikintu gihambaye muri politique y'u Burundi uyu munsi rero muri kiganiro gitaminjwe na Frederic Nkunikije natumiye abafasoni bakomeye cyane gose bafise uruhara cyane cyane muri politique y'u Burundi eka hariho n'abari mu mashyirahamwe ataho yegamiye ategamiye leta canke adafite inyungu za politike turi kumwe ubwa mbere na mbere n'umufaso ni Loyose Ndayizeye akaba umushinga amateka turi kumwe kandi n'umufaso ni Marceline Barofisi nawe nyina akaba ari umushinga amateka turi kumwe n'umufaso ni Anne Space Nishimwe akaba arongoye ika urunani rw'amashyirahamwe haranira inyungu z'abafasoni kafobe hanyuma imbere yuko dutangura nashaka abafasoni batwidondore gusumba batubwire ibintu no bantashitse ko reka dutangure ku mufasoni Anne Space Nishimwe
murakoze yewe nitwa Anne Space Nishimwe nkora mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi kafobe n'umuhuza bikorwa
mwaramutse neza madame Anne Space namwe mufasoni Glorieuse Ndayizeye
Yeni
twa ndayize ngo yose mu bandu mushinga mateka avuka mu kambi ya
CNDD-FDD
murakoze cyane gose ntarinze kubatesha kanya rero nkuko twabivuze hariho umurwi ukomeye umwe urimo abafasoni n'abashingantahe bakomeye cyane gose eka abafasoni n'abashingantahe bijunja eka benshi bavuga ko bazoshobora kwicarira ikibazo cy'ubwicanyi bwabaye mu Burundi bakahava bagafata n'ingo zikomeye cyane gose mu byerekeye ubutungane ukurikuriranira hamwe no kunywanisha abarundi cyane cyane kuvugana ukuri nashaka rero ubwa mbere na mbere ntangurire ku mufaso ni Anne Space Nishimwe atubwire ukuntu yakiriye uyo murwa
mu runani rw'amashyihamwe y'abakenyezi kafob ariko ndiko ndavugira muri kano kanya nk'abandi barundi befi twarashimye ingene kumugwi warero kuko nkuko mwabivuze umugwi warumaze imyaka myinshi turindira nibishika ariko rero nubwo amaze kujaho hariho mu runani rw'amashyamwe y'abakenyezi kafob ikintu kitadushimishije muri uwo mugwi waragiyeho twarasanze ko amashyirahamwe ataho yegamiye mu bya politike ataserukiwe icyo rero ntitwagishimiye hari n'ikindi tutashimye na gato nuko mu ngingo ya 11 y'itegeko rivuga ibyo gushyirwaho k'uwo mugwi rigenda hariho ikibanza cy'umukenyezi tubona cyamizwe muri iyo ngingo baravuga bati hategerezwa kujya uwo mugugirwa n'abantu bitwa abakomiseri 11 hongewe ko umuntu aserukira abatwa uwo muntu rero aserukira abatwa mu uko byagenze yaserukiye abatwa yongera aserukira abakenyezi ni kuvuga bati bavuga bati ni abakenyezi 4 ariko ntibatezwa kuba kuko uwo mukenyezi w'umutwa yafata ibibanza bibiri ku bwacu rero abakenyezi ntibategezwa kuba iyo miburi iburi ya 4 no gushika 5 uradi byanditse mu ngingo ya 11
mupfasoni Marceline Bararufise mufaso ni Marceline barufise abantu bakwiye kwidoga sinkabatwa kuko umufaso ni umutwakaze nawe nyene arakwije ashaka gitigira cy'abantu cy'abafaso ni bane sivyo
urumva afatanije ibibanza bibiri kibanza cy'ubukenyezi ni kibanza cy'ubutwakazi tweduca tubona umengo yagabanije
abo bivuga ni nk'abatwa bo bavuga ko babuze umutwa umwe mugabo abafaso ni bose ushiko barakwiye ni bane
arakwiye ni bane tubona nyene ni bya bindi byuko umwe ati yaserukira byinshi akaba umukenyezi akaba n'ikindi bica byoroha
ego meleka tubaze no mufaso ni glorioso ndaize yatubwira ukuntu yakiriye uyo murwi w'abafaso ni n'abashinga ntahe bose bashika 11
ego murakoze kumijambo yewe n'ukuri nawakiriye neza cyane ahubwo n'umugore wateze kujaho kubera ari umugambi w'iyarusha icyerekeye abakenyezi naho numvise yuko bavuga ngo ujya mutwakazi uragira igitigirigira kandi mu bakenyezi bakongera ugaserukira n'abatwa rero mbona iyo atari intambami kuko ari umukenyezi ntizobuza yuko ashobora kuvugira abatwa kandi akongera akagaruka akavuga mu kibanza cy'umukenyezi nibaza yuko atantambami ibyo bihari ahubwo twari kuvuga ko ari intambami yuko kuko mwiza bwiriza bavuga yuko n'imiburi abakenyezi bane n'abakenyezi bane bakaba barabonetse
ego me ma madame Marceline barufise mweho ku ruhande rwanyu hariho abashinga amateka bahurikiye mu ruhande mu rundi ruhande rwa Iprona namwebwe murimwo batagize uruhara muri ryo torwa mbega mu imvo zabaye nkizi hi ubwa mbere na mbere
ego nariko ndavuga yuko kuva mu ntango itegeko rishigwa twari twarashikirije ibyo twifuza yuko byojemo mu itegeko bo umugwi w'abashinga amateka bahurikiye mu muryango w'Iprona twabona yuko umengo hariho ibintu hari ingingo zimwe zimwe zohinduka ukumvikana igere tuzihinyanyura izo zinyanyuro zacu rero tumaze kuzishikiriza hariho izitari nke zitashoboye kujyamo yanibuka cyane cyane twari twashimikiye ko yari yuko muri iryo tegeko rigenga uyo mugwi ushyiramo akarongo n'imiburiburi ryungane rivuga yuko ibyaha byakozwe muri ibyo bihe byose ibyo byaha by'agahomerabunwa byoca bigenda byoca haba ingingo yo kuzoca bamaze kubona ko bihari bazoheza bagashinga sentare ya yindi sentare ihana ibyo byaha ikabidondora neza ko ari ibyaha by'agahomerabunwa ikongera igaca izo manza ku buryo rero abantu bagiriwe nabi n'ibyo byaha boheza bakizigira nuko bazotsinda baronka inshumbusho ako rero ni kamwe novuga nti mu byo nibute twari twashimikiye koko rero kuri izo mvo iryo tegeko igihe ryatorwa twebwe twatoye none rero no kugira ngo tujye muri icyo gikorwa tutakibayemo mu ntango babona umengo ibintu byo guhendana duca tubireka gutyo
ariko mwavuze ko ibintu byinshi mwari mwashikirije eka ibintu byinshi byari byashikirijwe na mwebwe mwavyumva kandi mwavyumvikanye ngo
harimo nariko ndavuga yuko hari ingingo itari nke twagiye turashikiriza ko impinyanyuro kugira ngo itegeko ritomoke neza nk'uko twe twabigomba kuko twari twabyumvikanye hanyuma kumure ntitwahuza n'abandi baraheza ntibazishyiramo izo mpinyanyuro natwe duca tureka gutora iryo tegeko
reka tubaze n'umupfaso ni Glorioso ndayize atubwire igituma batashatse gushimikira ku butungane inyuma y'itohozwa no kuvugana ukuri ni kuki bariko ari iyo tegeko batashimye gushyiramo iyo ngingo ako karongo nk'uko yabivuze kuvuga ko bazokwagirwa n'ibyo byahabura ngigukishwa imbere ya sentare cyane cyane nka sentare mpuzamakungu
ubwo murakoze murazi ko ubwa mbere iyo sentare ihana ibyaha murazi yuko itari ngaha mu Burundi sibyo kigira kabiri murazi yuko umuntu azoba nk'icyabona yofata uburyo bunini cyane kandi icya mbere twabonye yuko tutashobora kujya muri iyo ngingo ni uko byiza icyaha cyo kubanza gucirirwa ahantu habereye icyaha kuko kuva ngaho ugatwara umuntu yakoze icyo cyaha ntiyarusha murabona ko bifata uburyo bunini kujya ajyayo kandi atari icyo cyaha cyabereye ico gitugo n'umuzeyi n'umbere nyamukuri yatumye idashobora kujamwa muri iryo tegeko ico nico ca mbere kuko murabona yuko habaye ikintu ngaha mu Burundi ni vyiza kugira ngo uwo muntu agikorewe akabona yuko koko nyene ugikora yabonye yagiye imbere intahe canke bakamwagiriza ariko agiye kuburanira handi nazoronka n'uzoja kumushigikira ariko niba twese catumye bajamo ngira hari ikindi kumbure ko izo batazishi barabigiyemo ndetse n'igihe twatora iryo tegekejo harimo abashingamateka bava mu bwambwe itona bariho babiri hariho uva ibururi n'undi umwe ava mu Cibitoke umva rero nibaza yuko hari ingorane y'umwumwe kandi tutashe gutora itegeko n'ububasha bwanjye n'umuntu ariko urumva ko hariho abari ngo bavuze itona aribo abaserukiye naho uyu muntu yose ntare ako kakajamba vuga tutashizemo katashoboye kuja muri iryo tegeko gatoya ntasibi inyumba gatoya n'igihe bariko barasesangura ayo madosiye harimwo n'uwaserukira ipona yarimwo mu gusesangura ayo madosiye y'abo bantu
Madame Marceline Barufise ivyo byo babivuga ko gushika muri ipona zanjyane ziri hagati mu gambwe ipona zoba zaragize uruhara mu kuntu habaye uruhande rumwe rubishigikira n'urundi rutabishigikira
novuga ingorane ziri mu mugambwe urumva ntizibura no gukora ku biriko birakorwa kuko urashobora gusanga abantu batumva ibintu kumwe nibaza ko ishobora kuba ari indimwe imvo imwe mu zindi
ego reka tugaruke ku mufaso ni space nishimwe nawe nyine atubwire mbega kuri icyo kibazo cya sentare mwebwe mu ishyamwe ryanyo mu kivuga kwiki
twebwe mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi kafo twumbure igihe cyo kuvuga muri rusange icyo twiyumvira kuri ingene tv izokora turashobora gufata ako kanya ko kugira icyo tukivuze ko kuko uno munsi bewe nafashe ibigambo ku izina ry'urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi kafo kugira ngo mvuge ibyabaye byo gusa ibindi bibazo kumure tuzoronka akanya ko kubihanahana kw'ibyiyumviro mugabo ubunyene ku izina ry'urunani rw'amashyirahamwe ntacyo mfite mvuga kuri ibyo onye akandi kanya kumure muzoka turonka ko kuvuga kuri sentare no ku bindi bibazo byose kubona kuvuga icyo twiyumvira
Madame Gloriosa Ndayizeye nashaka mugire icyo muvuze ku majambo gushika ubu ariko arashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye mu migambo itandukanye bavuga ko nka bose mu bashingantahe n'abapfasoni bagize uyu murwi ari abapfasoni n'abashingantahe b'ijunja bazoshobora kurangura amabanga bazoba bajejwe muri uyu murwi w'igihugu jejwe ukuri no kunywanisha abarundi namwe niko mubibona
yego cyane n'abashingantahe b'ijunja rijambo kuko n'abashingantahe babaye muri iki gihugu cyacu kuva kera kandi bazi ibintu n'ibindi kandi harimo n'abapfasoni b'ijunja kandi bitonda bazi byabaye mu Burundi kandi bazomenya n'ukuntu bashobora gusubiza hamwe n'ukuri je nagomba ndabwire gatoya turindire tuhabye ukuntu bavuye mu majana 225 bagashika 33 bakava 33 bakaja muri 11 turizeye neza yuko bazotuzanira inyishu nziza abarundi biteze mu bintu byerekeye
Egome Marceline barufise namwe mu tubwire uko ntwakiriye uyu murwi namwe muremera ibivugwa n'abatari bake bo mu migambwe itandukanye ko harimo abashingantahe n'abapfasoni ikabijunja bazoshobora kurangura amabanga bajejwe
Jewe icyo ngira mvuge ndakivuga nka Marceline nyene mvuga nk'userukira umugambwe Jewe Marceline ndavye abantu barimo vyukuri harimo abashingantahe n'abakenyezi kuri bazi kahise ku Burundi bwacu kandi bamwe bamwe bari n'amabanga bagiye bararangura nkabona umengo uba harimwo benshi boba bari mu bihebe Imana bari mu bakozi b'Imana nkagira nti kumbure twizigire ku iyo Mana nyene izo bahagararira ku buryo bakora ibikorwa mu bugororotse nyene nk'uko bazo bahawe n'Imana
mweho Madame Space nishimwe uyo murwi ika cyane cyane awugize mu ubona gute mu runani rw'amashyirahamwe jejwe gushira inyungu z'abafasoni imbere
ubwe mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi kafo nagihereho ndakivuga uwo mugwi nibyo ubugizwe n'abantu benshi babihebeye Imana bakorera Imana uragizwe n'abanyamigambwe kandi abakenyezi n'abashingantahe yesi turabaje mu gihugu baragitwa amabanga akomeye hari n'abagitwa amabanga akomeye n'ubu ariko twebwe twabona ko naba haramira inyungu za politike babwirizwa guserukirwa muri uwo mugwi kuko nabo n'abantu bakora mu gihugu kandi baterera bikomeye twebwe rero turabona gahaje kuko uwo mugwi w'abantu waribagiwe by'ukuri
tukiri kuri wenyine
navuze ko hariho ikibanza cy'umukenyezi kugacu cyane igihe mu menshi turazi ngene itegeko rivuga
tukiri kuri wenyine madame Marceline barofise ikintu uyo murwi uramaze kujaho ivyo musaba nibaza ko muzobandanya mubisaba ariko nashaka ndababaze ikintu mwifuza ko mu magumasha uyo murwi wotangurira ko ni nkike
cyo nifuza ko uwo mugwi wotangurira ko uko wonyene wohera ku mwiherero kiherera ukagira rotret uwo mugwi nyene kugira ngo rwanze witegure umenye ibanga ugiye gukora biruse sangure wige kahise ku Burundi urabiye Burundi bwapfuye naho ugeze kugira ngo uwo mugwi utangure gukora uzi icyo giye gukora ingorane bashobora kuzohura nazo ibizoborohera n'ibizobagora babanze bicare babyihweze babyitegurire mu mutima no mu bwenge
yego namwe madame Space nishimwe kuri ico kibazo nyene ikintu uyo murwi ushira imbere mu bikorwa uzorangura ni nkikihe nkibi
atewe nka mugendanje ahije gufata ijambo numva ko ikihutirwa ari uko abagize umugwi bo banza kubona kumwe ikibazo kibarindiriye imbere yabo ibibazo bagiye kwiga n'ibibazo nkoramutima ku gihugu cy'u Burundi n'ibibazo bitotoye ibifu by'imigambi imwe ngo ziba ziri iby'abarundi bose bwanje rero uwo mugwi igihe uzoba watanga ibikorwa byawo ni kuri igihugu cyose ubwa mbere inyungu y'abarundi bose n'abarundikazi ubwa mbere inyungu za bamwe n'abandi zije inyuma inyungu z'umugambo waserukiwe muri uwo mugwi inyungu z'idini yaserukiwe muri uwo mugwi zije ubwa nyuma ariko bose bapfundika ijambo rimwe inyungu z'igihugu cy'u Burundi inyungu z'abarundi bose inyungu z'abarundikazi bose
Madame Gloriose ndayizeye intumbero uyo murwi wofata eka ibintu yo kwishinga cyane cyane kugira ngo uzurize abarundi bose ni nkibihe ibintu uyo murwi woshira imbere nibi
Deni baga yuko imbere yuko baza gutanga amadosiye yawo kugira abaje muri uwo mugwi umwe wese muzajya batowe arafise icyatumye aza muri uwo mugwi numva ntoshobora kubaha icyo bazokorera ko kuko bonyene barafise kaido sharis ndababwiye ngo bohera kuri bo umwe wese muri bo arazi twaje gusubiza hamwe abarundi kuzuriza abarundi sindababwira ikintu bazohera ko ubwa mbere bonyene batugishika ko batucumbikana bamaze gutangura akazi
tukiri kuri mwebwe nyene madame Gloriose ndayizeye nkuko mwabivuze nkuko twabivuze mu ntango urundi bwarabayemwo ubwicanyi bukomeye kuva buronse intahe yo kwikukira abarundi baragiranya ubwicanyi abahutu bakagiriza abatutsi kwa bamaze abatutsi bakagiriza abahutu kwa bamaze eka n'ubwicanyi bwagiye buraba ni bwinshi cyane rwose mbega intambamye nyakuri ikomeye cyane rwose muzobona uyu muri ushobora kugira n'ihize
ngo aho ye ikibazo kigoye cyane ko nta muntu n'umwe atabuze nk'uko wayivuze ari umuhutu yarabuze ari umututsi yarabuze ngo ego intamba ntibizobura ariko ko twarinze irinda ijya mu mugambi w'iyarusha nuko umwe wese azokwiyumvamo yuko yabuze mugabo ateza gusubiza hamwe n'uyundi intamba ntizizoza ariko kubazize bahatatu na kari abagabo b'ijunja nibaza ko bazageza kuri tawe umutwe mugabo igikuru cya byose nibaza ko ari ukuzosubiza hamwe ni kwe kwibanira
ego bereka namwe madame Marceline barufise mutubwire ibintu mwibaza bizoba nkingora abahizi kuri uyo murwi
yewe ndaze ko ibizobagora bihari ndabibona nyine kuko nabo n'abarundi bakuriye muri nyagihugu cakomeretse kikababazwa tukababazanya ukuri je ntakubesha ico nifuza gikuru ko bashikako sinumva umengo birakenewe ko turinda kuvuga ngo ngo baba baje kurusha abandi naba canke naka Marisena niwe yiciye kuri yoda ndumva umengo boshobora gushika ku ntumbero yo kuvuga iti abarundi isa hanyene bo hambi nzigo gute bagahambisha bugute kuburyo abana tuzobyara bazokumva ibyo byabaye nka kahise katabaraba hamwe bagira bati mbega ico gihe mwebwe mwabatama n'abatamakazi byari byabagendeye gute ngo mwicane gutya nifuza nyene ko rero muri ibyo byose bazosesangura bazotera bereka Abarundi bereka urwaruka rwacu iyo batera baja mu gihugu ciza c'Uburundi.
Namwe madame Anne Espèce nishimwe ibintu bimeze nk'intambamyi mubona bishobora kuba kugora cyane rwose kugorana ikintu mwibaza ko ibintu mwibaza ko bakwiye kurengera kugira ngo bashike kuri wa mugambi ukuzuriza Abarundi ni nk'ibi ibintu bizoba nk'ingora bahize n'ibi
jewe ndi kugaraba mu gihugu cyacu Burundi hari intamba myinshi badogira nk'uko bagenzanze babivuze ariko hari intamba nyamukuru yitwa kubona kumwe kahise k'igihugu cyacu kubera mu Kirundi wacu baravuga ngo kahise gategura kazoza abo bantu batashoboye kubanza kubona kumwe kahise k'igihugu cyacu ngo bagire intango babona ibintu kumwe bizobagora kubandanya ebe yo twibaza yuko umukundi yabivuze barafite ibyo bazokora biri ku rutonde bazobanza bagire aho bahera hasa hanyuma rero badufashe gushikira nk'uko honorable umushingamateka amazina ibyo kubivuga badushikane ku ntambwe ya inkuru y'igihugu cyacu nziza kahise gahambwe bubake kazoza aho abana bacu babona igihugu cy'Abarundi bose gisangiwe kibagiye amacakubiri aho yaturutse hose muri kahi
mufasoni ya Nespesa ni shimwe muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose gihambaye cyane aricyo n'umuzi w'ingwane nyinshi z'Uburundi mbega ni kuki ku bwanyu Abarundi babona kahise ku Burundi mu buryo bubiri butandukanye ikintu kibitera ni iki umufasoni Marceline barose yavuze ikibazo cyo guhamba inzigo ikintu mwibaza cyo wagituma Abarundi batabona kahise kumwe n'iki ariho gushikaho n'abanditsi b'ibitabo bavyandika bakandika ibintu byabaye bavyandika kubiri gutandukanye ivyo biterwa ni iki
kibazo jewe uko ndacyiyumvira ngira ngo kahise k'igihugu cyacu nyene karagoye niko muri kahise tutarose ababona ibintu kumwe kumbura ubunyene byongora kuvuga intamba mizagiye gituma Abarundi batabona kahise kabo kumwe kumbure ubundi munsi no bishishoza kuba kubitse kahise k'igihugu cyacu ngatora bimwe bimwe mu bituma mugabo ubunyene kumbure byongora kuvuga ariko nanjye ndi mubemera ko Abarundi bose batabona kahise kumwe.
Ego madame Gloriose ndayizeye kuri cyo kibazo nyene mbega kugira Abarundi babone kimwe kahise ku Burundi aho kugwa iki ni kubera iki ubwa mbere na mbere batabona kumwe uwo murwi witwa umurwi uzobujejwe ukuri n'ukurekurerana mbe muribaza ko iryo jambo ukuri rizotuma Abarundi basubira inyuma bakikubita gashi bakabona kumwe ukuntu kahise ku Burundi kageze
kandi ndavyizeye yuko uyu mugwi ugiye gukora no kurekuranira uzogira ikintu kinini kuri kahise ku Burundi bwacu kuko nk'uko madame Kirundi yabivuze Abarundi mu minsi yari twari dufise aka inzigo y'akazira ariko ubu uye turabye aho tugeze mu gihugu cyacu mbona biriko biragabanuka umwe wese abona ko akwiye guhinduka reka mbere nitwovuga byinshi cyane reka turindire ariko uwo mugwi ugiye ndizeye neza yuko
bwanje tuzohindura ikintu kinini ku Barundi bacu atege turimo madame Marceline barafise mu faso ni gloriose ndayizeye yaravuze ko Abarundi baruka muri myaka batagira badafite inzigo y'akazi cyangwa nk'imwe ya kera muribaza ko ivyo bizofasha Abarundi bagate bakabona kumwe kahise ku Burundi
ko ndabona ko byofasha mu gabo nuko hari gihega usanga umuntu yaraza ati nawe ubu ibintu biriko birahinduka kandi byo kuri biriko birahinduka ukabona ko mengo abantu baratanguye gusa nababona ko ubwo budasa busanzwe atari cyo umuntu yohora uwundi mugari imwe rimwe mu buzima bwa misi yose aho usanga watsitaye ku ngorane ukajibona nk'uku ahantu muhatonze muri babiri umwe araronse uwundi arabuze ugaca wibaza uti noneje ho kubera iki rero nibaza yuko n'iz'ukuri imitima iriteguye guhinduka no guhindura niko jenda vivona nico gituma ngira nti uwo mugwi udufashije nyene no kuvuga nti kwiyumvira kuko ari tujejwe kwiyumvira nyene uburyo nyakuri nkuko nyene byukuri uhinduka kugira abo tubyaye ntibazobabare nkuko twabwiye turabicamwo nibaza rero yuko twese rero abarundi twese byukuri nitwe duhamagariwe gufasha uwo mugwi gushika kuri ayo majambo abiri ukuri no kurekuriranira nibaza rero yuko kitutumye wonyene natwe turimwo mu barundi bategeza kuwufasha gushika kuri ibyo
mu gusozera nashaka mwese ndabasabe mu terakamo eka abarundi cyane cyane bose atavuyemwo haba abashigikiye uyo murwi eka n'abatawakiriye neza bagifise utunenge baunenga nashaka dutangure kuri mufaso ni Marceline barufise akamo motera barundi muri iki gihe uyo murwi warindiriwe imyaka 12 ubonetse ni nkaka
yewe akamo notera barundi nk'umurundi kazi no batera akamo ko umwe wese abanza kuba wenyene novuga nti instrument birana n'ingenzi ndakivuga mu kirundi wenyene akaba igikoresho cuko kuri no kurekuriranira mu kuvuga umuntu wese akaba yoterera mukuri akazoshikiriza mukuri kuko yiteguriye nyine kuzobaho mukuri niko kamo nteye bose umwe wese abigira guyiwe imbere yuko abigira iby'uwundi n'iby'umugwi
mupfasoni an space nishimwe
ekome jewe akamo shaka gutera ubwa mbere nashaka kugatera abangene abashyizeho uwo mugwi ndabereka atwebwe aka ikintu kitadufinishije twibazaho gishobora gukorerwa ko mu kubona yuko mu abadaharanira inyungu za politike zafashe muri uwo mugwi nimba hari kigishoboka icyo bagifatireko hanyuma kandi hari ikibanza cy'umukenyezi nawe afite uruhara mu gihugu cyaniguwe mu mesi akongera kumbure gashobora kuba akantu kasebye abariko barabikorera ko kuko iyo ngingo ya 11 twababwiye irimo akajambo mu gifaransa gato cyane mugabo gahindura cyane insiguro z'ibintu bose bagasoma neza kumbure bagasubira bakaraba ko abantu bose uwo mugabo utanga ibikorwa byabo bumva ko ari umugabo wabo kandi bose by'ukuri nta manda atera kamo bimaze kumera neza kw'abantu bose nk'uko honorable avuga imbere yanjye yavuze baba umurundi wese agireguyiwe igikorwa cy'uwo mugwi kuko jewe ntavuze ukuri nkite gukuri kuri mugenzanje nta kure tubyoshika
mufaso ni gloriosa ndayizeye namwe mutubwiye kamo motera abarundi bose baba abashigikiye uyo murwi eka n'abatawushigikiye mu ntango canke batawushigikiye cane gose
jewe akamo notera abarundi bose haba abashigikiye umugwi canke abatawushigikiye nuko bazokorohereza uyu mugwi arayibwiye mugeze ukuri ukurikiranira na cane cane batotinya kuvuga ibyabaye nk'igihe bobitura cyo cya mbere cyakandi nacyo nagomba turabe inyuma turabye mujya nk'uko amadamu ana guma bivuga uko yitaye twizere bajya bakindi bashyizeho ujya mu twakazi tubone yuko kiriya kibanza naho bavuze ngo akora dusanga bwibye kujya mu kibanza cy'umukenyezi n'ikibanza cy'umutwa kandi nitwagira ku bibazo byashyikiye abakenyezi atazotinya kuvuga ngo nuko yagiye mu kibanza cy'umutwa kandi akaba mu kibanza cya Amerika cy'umukenyezi azovuga ahubwo ibyashyitse cyane bakenyezi mugakibagiye n'abagabo kamere bashinga ntahe hanyuma ikindi gira kabinotera abagore ko bakumvira nuko umugwi uko marasena yavuze ngo ushigikira kabana abarundi tukaba inkingi wa uwo mugwi waragiyeho niho ibyo kumvira ibyo kuyanira no gusubiza hamwe zoshika ko ngo hashize zoshika ko ngoga kuko turabyizeye cyane kuko twaje imyaka
murakoze namwe mu fasoni Gloriosa ndayizeye ndabashimiye cyane rwose namwe mu fasoni Anne Space nishimwe ndabashimiye namwe mu fasoni Marceline Balarufise mwakoze cyane rwose kuba mwaje guterera ivyumviro byanyu ngaha ku radio Ijwi ya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze natwe turabashimiye no hanyuma muradutera kano
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi mugira amahoro n'umunsi mwiza